Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri isa.
Tushadutira kama abarongo inzego zitandukanye bamenye yuko kujya kurondera makuru ahariyo hose ni uburenganzira bw'umunyamakuru mu gihe yemewe azwi n'amategeko. Benshi ni ukutatahura amategeko.
Uwo ni Bwana Ramadhan Karenga, uyobora urwego CNC rushinzwe kugenzura ibikorwa by'itangazamakuru mu Burundi, yongera kwibutsa ko abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika na BBC bemerewe gukora ku mugaragaro nubwo imirongo ya FM yayo maradiyo igifunzwe. Inkuru n'izindi zibanda ku Burundi no mu Rwanda turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru yacu yo kuri isaha reka tuyahere mu gihugu cy'Ubufaransa, aho Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yemeje ku mugaragaro ko Louise Mushikiwabo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, aziyamamariza umwanya wo kuyobora umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa bita Francophonie. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa nawe muri icyo kiganiro na Bwana Paul Kagame yahise atangaza ko Ubufaransa buzashyigikira kandidatire ya Madame Louise Mushikiwabo. Iyi nkuru turayigarukaho mu makuru yacu ataha. Urwego CNC rushinzwe kugenzura ibikorwa by'itangazamakuru mu Burundi ruratangaza ko rugitegereje intumwa za Radio Ijwi rya Amerika n'iza BBC kugira ngo basuzume niba bakuraho ibihano byo gufunga imirongo ya FM bafatiye ayo maradiyo mpuzamahanga. Karenga Ramadhan mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatatu yibukije ko abanyamakuru b'ayo maradiyo babandanya barangura akazi kabo.
Karenga Ramadhan arongoye CNC yemeje kwindongozi z'amaradiyo mpuzamakungu Ijwi rya Amerika na Radio BBC bandikiye ugo rwego aho mbere bemeye amwe mu makosa zagirijwe, ariko batabamenyesha ko bagiye kurungika intumwa kugira zize ziganire n'abajeje gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora mu gihugu cy'u Burundi. Uyo arongoye CNC yemeje ko ingingo yo guteza urira ibihano byafashwe izimenyekana inyuma y'umubonano w'izo ntumwa z'ayo maradiyo.
Ku bijyanye na Voice d'Amérique ntwandikiye kwigenekerezo rya 18 kwezi kwa Rusama, bemera bimwe mu birego twabarungikiye yuko bitisunze uburemere bw'ibibazo by'u Burundi, ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashikirije babona yuko bikwiye kuganirwa hagati y'impande zibiri, kuko nta bindi byemezo byinshi baba bafise bakifuza nabo nyine kuzomana ku Burundi. Nabo nyine turabashimiye kubera ko batwandikiye, tuvuze yuko kandi turindiye izo ntumwa nizashiki Burundi tuse turaba ukuntu izo ngingo nazo nyene tuzitezura, ariko tumaze kumvikana tukicarana.
Eka no kuri Radio BBC yabongereza naho yemeza ko bemeye amakosa niyo radio ntiyatezuriwe. Ramadhan Karenga yemeje ko hariho ibyo biyemeje bitarashyirwa mu ngiro, kandi nayo nyene yemeye kurungika intumwa kugira zivugane n'ubwo rwego kuri icyo kibazo.
Ngo kuri BBC yuko amakosa twabagirije ari nyayo, cyane cyane ku bijyanye n'ikiganiro cy'umutumire yuko kitakurikije amategeko ngenderwaho y'umwuga, na cyane cyane amategeko agenga iyo radio. Bakaba baraniyemeje ko bazofata ingingo zihashe ku bagize uruhara muri icyo kiganiro, bakananemera kuzotanga umwanya kuri Leta y'u Burundi yo yari yituye CNC ku biganiro byacu kuri iyo radio, yuko nabo nyine buhabwa uwo mwanya ngo bisigure ku birego byose byari byatanzwe byakishije kuri iyo radio.
Ku bijyanye n'akazi k'abamenyeshamakuru b'ayo maradiyo, babandanya babuzwa gukora akazi kabo na bamwe mu bajejwe inzego cyangwa intwaro mu gihugu. Umukuru w'urwego rujejwe gucungera ibimenyeshamakuru yibukije ko abamenyeshamakuru bafise uburenganzira bwo kurondera amakuru.
Twarasohoye itangazo icese rivuga yuko twahagarise umuhora wakoreshwa na Voix d'Amérique kuri bande FM, kuko ni mari y'igihugu cy'u Burundi. Ntitwabujije umunyamakuru gukora ku rubuga mu gihe CNC itaramuhagarika kubandanya arangura imirimo yiwe ariko rero namwe mubandanye musigurira abantu so muntu wese abaze amategeko abagenga so muntu wese aba yasomeje iryo tangazo rya CN tushadutira kamo abarongoye inzego zitandukanye bamenye yuko kuja kurondera makuru ariyo hose no uburenganzira bwo munyamakuru mu gihe yemewe azwi n'amategeko benshi no kutatahura amategeko
ugwego sense gwatezuriye ibihano ikinyamakuru Loronvo cyari cyafatiwe Ramadhan Karenga akaba yamenyesheje byavuye mu biganiro bagiriraniye n'abarongoye ico kinyamakuru ca leta mbere sense ikaba yemereye ico kinyamakuru gucisha amatangazo y'ibihayanishwa yanditswe mu giswahili n'icongereza muri ico kinyamakuru kuva kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2025 kwezi kwa gatanu indimi zari zatumye ico kinyamakuru gihano ugwego sense gwafatiye ibihano iradio ijwi ya Amerika hamwe na radio BBC cyo kutavugira ku gataka ku Burundi mu kingo cy'amezi atandatu mu kuzaka imirongo ya FM kuva ku wandwi ukwezi kwa gatanu 2018 ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika.
Mu gihe hasigaye ukwezi kumwe gusa kugira ngo hatorwe ingengo y'imari y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba uzakoresha umwaka utaha, hari ibihugu bigifitiye uwo muryango umwenda w'intwererano zawo. Muri ibyo harimwo Uburundi, icyo gihugu cyacyafite n'ibirarane byo mu myaka yashize. N'inkuru dukesha umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver, niyo nkuru uri arusha muri Tanzania.
Umwaka w'amafaranga w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ugira uhere n'uwatanguye mu kwezi kw'indwi umwaka uheze. Hari hatekanijwe ko hakoreshwa ayagera ku miliyoni 113 y'amadolari ya Amerika. Ibice 48% kw'ijana vyari gutangwa n'abatanga imfashanyo, ayandi agatangwa n'ibihugu bigize uwo muryango. Ibyo bihugu bitandatu bigize uwo muryango bimaze gutanga intererano ku rugero rw'ibice 59% gushika ubu. Igihugu kimwe cyari gutanga yarenga gato imiliyoni 8 y'amadolari ya Amerika. Nk'uko icegeranyo c'inama nshikiranganji iheruka kuba kivyerekana, igihugu ca Tanzania nico kimaze gutanga intererano yose ibice 100%. Hakurikira igihugu ca Kenya kimaze gutanga ibice 97%. Ubwa gatatu hari igihugu c'Uganda kimaze gutanga ibice 79%. Ubugira kane hari igihugu c'u Rwanda kimaze gutanga ibice 67%. Igihugu kiza mu kibanza ca gatanu ni Sudani y'Epfo kimaze kuriha ibice 12% by'intererano gisabwa. Ubwa nyuma haza igihugu c'u Burundi, ico ntikiratanga na 10 mu mafaranga umuryango wa Afrika y'ubuseruko uri kurakoresha muri uno mwaka usigaje ukwezi kumwe gusa ngo uhere. Uburundi mbere buracafise n'ibirarane vyo mu myaka iheze, yose hamwe ico gihugu giheranye ajyaba miliyoni 9 z'amadolari ya Amerika, ni hafi miliyaridi 22 z'igice mu mafaranga y'amarundi. Mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze, Isabelle Ndahayo umushikiranganji ajejwe yinjira ry'u Burundi muri uwo muryango yari yavuze ko igihugu ciwe kigiye gushiramwo inguvu kugira ngo umwaka kirihe ku gihe.
Ntibyari byakwiye kubera ingorane mu z'igihugu caciyemwo murano ko turi ku gikorwa. Uburundi ntibwigeze bureka gutanga, kandi muravye akigoro bwagiye buragira hejuru y'ingorane twe dufise, nibaza ko atamuntu n'umwe ashaburiye Uburundi, kandi tuzobandanya tugira akigoro gushikaho tuzoshika kuru kugira rumwe nabandi. Kinegira kabiri ni ukubandanya kandi mfasha igihugu cy'u Burundi kugira ngo gishobore kuba koko umunyamuryango akwije byose bisabwa n'amategeko atari uguherekeza ariko turiko turakora.
Icyo cyagiranye c'inama nshikiranganje ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka kivuga ko kubona ibihugu bitaratanga intererano zavyo ku gihe bituma hari ibikorwa bimwe bimwe bitaranguka neza. Muri ivyo harimo nko kuriha amasoko atandukanye aba yaratanzwe canke ibikorwa vy'inzego zitandukanye z'uwo muryango. Umushinga mateka umwe yabwijwe rya Amerika kubwo bukene butuma hari n'amanama menshi asiba ingendo zidakogwa, hagacafatwa ingingo zo gutubika umukanda kugira ngo akazi ntigahagarare. Ikindi nuko umuryango ucukoresha ayari mu kigega c'intega bizoza. Ibihugu byose bisabwa kuba byikuye ko umwenda bifite gushika itariki 31 z'uko kwezi kwa gatanu, ni naho inama nshinga mateka idoce itangura kwiga ayazokoreshwa mu mwaka uza w'ibihumbi 2018 ushira 2019 uzotangura itariki imwe z'ukwezi kw'indwi gutaha. Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Bamwanyi hamwe bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yari ifite ikibazo ku mugoroba aho muri hose mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 25. Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Shortwave. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi haracyavugwa ikena ry'ubuhanga n'ibitaro byo kubaga umutima. Abana bavukana indwara z'imitima imiryango yabo igira ibibazo byo kutabona uburyo bwo kubavuza mu bindi bihugu. Mugenzi wacu Ryan Tangishaka yavuganye na Bwana Alexis Butoyi, umuyobozi w'ishyirahamwe Maison Bon Samaritan, n'ishyirahamwe rihuza abagira neza mu mahanga bavura imitima ku buntu n'imiryango yabo bana barwaye mu Burundi. Reka twumve uko impamvu yatumye atangira icyo kigo.
Ego murakoze cyane ibikorwa byo gufasha. Twatanguye dufasha abana, twatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2012, ni ukuvuga turakwije imyaka 6 tubikora. Ego niho twatanguye kurungika umwana wa mbere mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yaronse ubuvuzi ku buntu. Hanyuma abavyeyi barabwirana n'abaganga baratumenya, abaganga bakatungikira abandi bagwayi babona bikenewe, ama n'ababyeyi bakabarirana. Rero turarungika ku buryo gushika kuri no saha tumaze kurungika abashika kujyana 70 bamaze kuvugwa iyo ngwara y'umutima. Umva bikorwa naho bigeze kuri no saha tuvugana hari abari mu Bufaransa, hari n'abari mu gihugu cya Sudani, urumva n'abandi bimije kugenda. Ibikorwa bigeze ngaho. Murakoze.
Murakoze cyane. Kuvuga abana 170 mumaze gufasha kugenda kuvugwa ku buntu mu mahanga, none mu Burundi twovuga yuko abaganga bagenda babarondera kugira ngo mubafashe kurungika abana baba bari ko baravugwa mu mahanga, abana baba bari nkabangahe tuvuge nko ku mwaka?
Yo ku mwaka ni benshi cyane, n'ubundi hagenda bake ku mwaka. Twashobora kwakira amadosiye ari hagati ya 80 n'ija. Mwaka uheze twakiriye amadosiye 112, ariko urumva twashoboye kurungika 34.
Ni ukuvuga ko abandi baba babuze uburyo bwo gushika muri ibyo bihugu.
Benshi baritaba Imana bataragenda kubera baba barembye, umuntu ajava ruguru ashyize mu kadiroge i Bujumbura yatevye. Benshi bakitaba Imana bataragenda, abandi bakaba programu muri ibyo bihugu, akabura nayo igitabo cy'inzira, akabura nayo komisiyo medikale, akabura cyepfo cya ruguru. Hanyuma bikagarira ngaha kafa kitaba Imana. Ni urumva benshi nuko bigenda, kuko burya mu biharuro umwana umwe ku ijana avuka afise ubwo bumuga bw'umutima.
None nk'aho umwana aba yabuze ayo mahirwe yo kugenda, uwundi arashobora guca ahabwa ayo mahirwe, uwundi yararindiriye yo kugenda muri icyo gihugu, canke barinda kwiyandikisha kundi gushasha?
Iyo tumaze kuvuga yuko adashobora kugenda kubera kubura uburyo, baca baha amahirwe abandi mu bindi bihugu, kuko ntibafasha Abarundi gusa, bafasha ibindi bihugu bishika ku 60.
None nk'abantu mu gihugu hagati mu Burundi baramenya yuko ubu buryo buhari cyangwa irishyirahamwe rihari kugira ngo babiture, muraronka bava mu gihugu hagati babitura kuri iki kibazo cy'umutima w'abana?
Ni ukubwira yuko bashika ku 90% bava mu gihugu hagati. Abo twakira abaganga bo mu gihugu hagati baramaze kumenya irishyirahamwe, niba barungika iwacu bacabarungika ku baganga b'umutima. Hanyuma abo baganga b'umutima nabo bagaheza bakabarungika iwacu. Ariko nk'umuntu ari ruguru bamurungise ku muganga w'umutima, akaba atari bwiraze Bujumbura, araturondera tukamutegera kuri ya RBC, nyimba avuye Makamba tukamutegera mu Kanyosha, nyimba avuye Gitega tukamutegera kwa Siyoni. Hanyuma twatamufatiye handevu ku mukardiologe, ama agaheza rero akaca umukardiologe amwakira, habaye hakibona agaca asubira inyuma iyo yajava. Abwije naho tukamurondera bamuraza ngaho i Bujumbura atafise imiryango iho ribaho indaro. Hanyuma tukegeranya ibipimo byose bamutumye, tugakora dosiye tukayirunga i Kiburaya. Nuko dutange dukora.
Naho mutari umuganga w'umutima, abaganga muganira nabo baba bariko baravura abana indwara y'imitima bavuga ko biba biterwa n'iki? Ni ukuvuka gutyo canke hari ikintu gitera abo bana kuvukana n'ibyo bibazo by'umutima?
abaganga duha tuvugana abana bavuka bafise ubumuga bw'umutima hariho ikintu sindi navuga mu Kirundi heredite
kiva ku miryango
yego harimo n'ibindi bavuga yuko iyo umuntu yafashwe nabi yibungenza cyacu yaturubitse bishobora gushika hamwe n'ibindi yindi bitazwi donke natire iyo yabishatse kuvuka n'ubwo bumuga ku mutima nk'uko ushobora kuvuka atano ufise ijisho rimwe rihumye urumva rero umutima ntiwaheze kwiyugara neza ugasanga umutima umwana avuta umutima wiyuguruye ahantu
ikigorero cyanyu Bon Samaritain uretse ubabuze ko mugenda mukabatora kuri bus aho baba bashitse bavuye mu ntara ibindi bikorwa mu gukora ni nk'ibihe muri iki gihe murakira abantu ku kigo cyanyu ibindi bikorwa mu gukora n'ibihe
muri Bon Samaritain tuhafise turi imigwi ine abo bita aba volontaire
abakora ku buntu
yego nk'abo baza gutegera abagwayi bavuye ruguru abana batondeye kwa muganga turafise n'undi mugwi numva niyo miryango yahe Bujumbura iho hindara abantu baruguru badafise aho bashikira ngahe Bujumbura nabo nabiwacu umva baradufasha tukagira n'undi mugwi rero wa gatatu w'abasenga basengera ama operation amaseze atavukanye umugwi ugira kane nubwo ari wese yumvise akamu twaterereje akihintumbere yo gufasha umwana atabayinjiye mu uwo mugwi nawo wa volontaire abagirici ikimazi ikintu gikomeye mu ishyirahamwe ryacu umva tuyo mugwi ine yego
muravuze ko murondera aba bantu umugwi wa gatatu abantu wa kane ukurondera aba bantu bafasha mu bijyanye n'uburyo akenshi nk'itike y'indege iba isaba nk'amafaranga nkangahe ugereranyije n'amafaranga abaza gukoresha mu kuvugwa mu Iburaya itike y'indege baba bakeneye nkangahe
itike y'indege nk'ubu hariho ikunda kuba hagati y'amadolari 1,200 n'1,600 bivanye n'igisagara zovurigwamwo bivanye n'uko itike y'indege iguze hakiri kare cyangwa iguze hagomba hagere ko agenda bizama bijya hagati y'ayo mahera iminsi yose
nk'abantu rero bava mu gihugu hagati uburyo babukura he bigenda gute baragurisha amatongo kuko birumvikana ko amadolari 1,000 abari amafaranga menshi cyane ni nayo mpamvu twumvise akamo kanyu ko kugerageza kurondera ababafasha kugira ngo mushobore gufasha iyo miryango kuronka abagira neza babafashisha ayo matike yonyine baba basabwa abanyagihugu babigenza bate
usanga menshi bafise n'ivyo bagurisha ahubwo byaranaheze kugira ngo arinde ashika Ibujumbura ku muganga w'umuhinga nuko umwana aba yararembye cyane yaragiye mu bitaro kenshi ugasanga ndetse n'izo bagurisha byaraheze kugira ngo iyo tike y'indege iboneke agire agurisha itongo ntanakwize agihagurisha ibitungwa ntanakwize tukaja ku maradiyo isanganiro radio Maria tugaterereza agatanga inimero abantu bakamuterera 5,000 agihe dukwiza agihe adakwiza byama byashitse bagasiba
kandi rimwe na rimwe birasaba yuko hagira uwo muherekeza bigenda gute yashitse uyo mwana yashitse Iburaya birasabwa ko ajanwa n'umuntu canke umuntu wo mwishira hamwe ryanyu ni wa muherekeza
tubwire rero ko dukora nakubwiye ko dukora turi imigwi ine ngahe mu Bujumbura nayo siguriye hari iyindi migwi rero iyindi itatu y'Iburaya dukorana twebwe hagenda umwana wenyine nashaka abafite amezi 6 umwana agenda wenyine twafise ayo mashyirahamwe y'abaganga bavura ku buntu iyo ni umugwi wa mbere ari nawe tuba twanukiye amadosiye umugwi wa kabiri imiryango hari imiryango yiyemeje ko amayakira abana imiryango itari mike mu gihugu cy'Ubufaransa cyane cyane hanyuma uwo ni umugwi ugira kabiri umugwi ugira gatatu hariho abakozi bo mu ndege bishyira hamwe indege kompanyi y'indege ya Air France bakukurutse cyangwa bagikora abo nabo rero kubera bo batariho indege nibo bashaka gutora umwana ngaha Bujumbura kamushikana mu muryango wemeye kumwakira wa muryango nawo ukamutwara kwa muganga aho hose ni kugira ngo amadepense abe make umva hagiye kujyamo umuherekeza docheba vyinshi hamwe no kudashoboka bitoshoboka
birumvikana no buryo butari buke busabwa kugira ngo umwana afashwe muri iki gihe none mufise abana bangahe barindiriye baronse umugira neza baronse ibihugu bigiye kubakira ni bangahe barindiriye kuronka ayo matike ivyo bipapuro vy'ingendo kugira ngo bashobore kugenda hanze y'igihugu
muri kino gihe twafise abemerewe gushika mu kwezi kw'12 bateza kuba bagiye bose bashika ku 15 muga muri abo ndiko ndaraba ku rutonde ndabona abashika batandatu batari capable no kwirihira n'igitabo cy'inzira umva ko ari benshi
birumvikana Radishwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turaganira n'umushinga nahe Alexis Butoyi wo mu kigo Maison Bon Samaritain kifasha abarundi kubahuza n'abagira neza mu mahanga kubijanye no gufasha abana babo barundi kuvugwa mu mahanga ikibazo cy'umutima ikibazo gihambaye cyane mu gihugu cy'u Burundi aho hakiri ikibazo c'ibitaro n'amavuriro y'ukubaga umutima nivyo turiko turaganira ni Ganiro kandi rero kiha ijambo abanyonye biradishwe rya Amerika bagire ico baterereye ikibazo canke ciyumviro muri bande turi kumwe
ni rorwe ndandike gari mu Rwanda mu karere ka Gasabo noneho mbere na mbere nashima abo bagomba gufasha abo bana uko buri iri ndwara y'umutima niki ni indwara ikomeye cyane itorohera buri umwe wese kwivuza aba nashishikariza nyine n'abaturage bose kujya bakurikirana nyine ibyo bikorwa uko bigiye biteye kuko niba bifitiye inyungu cyane urabona kenshi kubona ati kikujyana kukuvuza hanze birakuvuna cyane ye nkumva ko bagakwiye kubishyiramo ingufu bakabitekereza ahubwo njyewe nabaza nukugira nukubafasha neza nta kiguzi na gito bashyizeho
nta mafaranga na make bishyuye uretse iyo tike yo kubashikana muri icyo gihugu
ndumva abo bantu ari ingenzi barakoze cyane kandi namwe ndabashimira kuba mumpaye umwanya ni rwo rwenda ndabakunda cyane nsubiza ngo ruka Jean Claude uri gashaka
yego mushinga ntahe Butoyi ayo mashyirahamwe y'i Buraya aba yemeye kugufasha abanyagihugu ahanini n'amashyirahamwe ameza ate n'ibitaro biba byemeye gufasha abanyagihugu muri Afrika n'ahandi n'amashyirahamwe atete
oya ntabwo ari bitaro ubu ariyo isanga amashyirahamwe y'abaganga b'umutima isanga nk'umuganga w'umutima yagize ishyirahamwe hanyuma akarondera abamuha uburyo bwo kuvuza abana kuko umva hanyuma twese tukamurungikira amadosiye hamana bakaba agacaronde ibitaro bizobavura hamana iyo miryango ibakiye kuyagiye mu bisagara byose byo mu Bufaransa hanyuma kwe tumurungikira amadosiye n'abagaprograma abana bivanye n'amahera ya ronse bivanye n'imiryango yemeye kubakira
nicyo kimwe n'inkayo mashyirahamwe cyangwa abo baganga baza mu Burundi baje kuvura ikintu runaka rimwe na rimwe twumva
ego ni nkacyo kimwe aho bitandukaniye kiretse n'uko atawoza kuvura umutima ngaha kubera bisaba uburyo bw'abantu benshi n'umwanya munini n'ibyuma tudafite ngaha bajya bumva bavuye muri Hollande baje kuvura ubujyana baje kuvura gukura amenyo wumva icyo kimwe ni ibintu bisitwa umwanya mutoya ego
urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi sense rwafashe icyemezo cyo guhagarika imirongo ya FM ya radio Ijwi rya Amerika mu Burundi igihe cy'amezi atandatu radio Ijwi rya Amerika ariko izakomeza kuvugira ku yindi mirongo mu Burundi nk'uko Gabriel Bihumugani icyegera cy'umukuru wa sense akongera akaba n'umuvugizi wayo abisobanura
kugira ngira iyo radio ishobore gusaminana mu Burundi ivugira ku murongo wa FM urafise ingene utangwa ngaha mu gihugu n'uwo murongo rero uhagarikwa so kuvuga ko ari ibindi bizonguruka bicakura
dukomeze n'amakuru yacu ikipe y'umupira w'amaguru mu Bwongereza Arsenal igiye kujya yamamaza ubukerarugendo bw'u Rwanda binyuze mu gushyira ikirango cy'u Rwanda ku maboko y'imyenda yayo ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumutakaboye
Iki personali mu gihugu cy'Ubwongereza yatangaje ko muri aya masezerano y'imyaka itatu u Rwanda rubaye umufatanya w'ibikorwa wa mbere igize izajya yambara ku maboko amagambo Visit Rwanda. Aya magambo azajya agaragara ku kuboko kw'ibumoso guhera mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka. Iyi nkuru yatangiye kumenyekana mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, aho abantu banyuranye bagiye batanga ibitekerezo kuri iki gikorwa. Hari bamwe bibazaga impamvu u Rwanda nk'igihugu rwahisemo ikipe iri mu bihe byayo bibi, abandi bakagaragaza ko ari intambwe ikomeye ko bw'ikipe idahagaze neza ariko ifite abafana benshi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Abandi bakerekana ko amafaranga yatanzwe muri uku kwamamaza bigoranye kuzayagaruza mu bukerarugendo. Ijwi rya Amerika ariko ryegereye Bwana Sani Ntayombya, umukozi muri RDB ushinzwe kumenyekanisha amakuru, asobanura byinshi kuri aya masezerano. Uyu mukozi yavuze ko u Rwanda rwishimiye cyane mu bufatanye n'ikipe ya Arsenal, avuga ko ubufatanye buzatuma u Rwanda rumenyekana ku isi hose. Ntayombya asobanuye icyo u Rwanda ruzungukira muri ubu bufatanye.
Arsenal's shirt, the one that they wear every day, where they will be seen, it will be this, the Arsenal shirt will be seen by 35 million, is seen by 35 million people every day. So now imagine what that means for us. That will, that when they see the name Visit Rwanda, Visit Rwanda, people will start thinking, what is this country about? Why are they asking us to visit them? And then they shall start doing research. When they start doing research, they shall see, wow, Rwanda is home to the endangered mountain gorilla. Rwanda has the big five, has the rhinos, it has the golden monkeys, it has the chimps, it has the beautiful beaches in Lake Kivu. It has a wonderful nightlife in Kigali. And they shall find out that Rwanda is one of the biggest reformers in the world. They shall find out that our GDP is growing by over 7%. They shall find out that Rwanda is the ninth safest country in the world. Those are things that we Rwandans know, but the world.
Rero icyo ibi bintu bisobanuye kuri twe, nibabona ikirango sura u Rwanda, abantu bazatangira kwibaza uko iki gihugu kimeze, bibaza impamvu u Rwanda rubasaba kurusura. Nibatangira gushakashaka, bazabona ko u Rwanda ari igihugu gicumbikiye ingagi zitaboneka henshi, bazabona ko iki gihugu gifite bwa bwoko butanu bw'inyamaswa zishakishwa n'abakerarugendo. Bazasanga rufite imura, rufite inguge, bazasanga rufite inkengero z'ikivu zibereye ijisho. Bazasanga kandi iki gihugu gifite ubuzima bwiza mu mujyi wa Kigali. Bazabona ko u Rwanda ari igihugu kiri mu bihugu bitanu bitera imbere cyane. Bazabona ko ubukungu bwacu bukura ku rugero rwa 75%. Bazanabona ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bitekanye ku isi. Ibi ni ibintu dufite kandi twifuza ku isi imenye. Uyu muyobozi avuga kuretse ubukerarugendo n'ishoramari, hari n'iterambere ry'umupira w'amaguru. Yavuze ko binyuze muri ubu bufatanye, Arsenal izohereza abatoza bigisha abana b'Abanyarwanda ndetse banahugure n'abatoza b'Abanyarwanda. Iyi kipe iri mu zifite abafana benshi ku isi, ni imwe mu zikunzwe mu Rwanda, ikaba ari nayo ifanwa na Perezida Paul Kagame. Gusa ngo izi mpamvu sizo zashingiweho ngo iyi kipe ari itoranywa gukorana n'u Rwanda. Teganya ko Visit Rwanda izajya itakwa ku byapa by'imbere ku kibuga cya Arsenal ku minsi y'imikino, ku byapa bigaragara inyuma y'aho batangira ibiganiro n'abanyamakuru no mu bindi bikorwa by'imenyekanisha bikorwa na Arsenal. Umwaka ushize u Rwanda rwagize abashyitsi bagera kuri 1,300,000, barimo 94,000 basuye parike eshatu z'igihugu zirimo ya Nyungwe, iy'Akagera na parike y'igihugu y'Ibirunga. Ubukerarugendo kandi bumaze guhanga imirimo 90,000, bukaba ari imwe mu nzira zikomeye u Rwanda rukuramo amadevize. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Asumta Kaboyi, umunyamakuru wacu uri i Kigali mu Rwanda. Tubibutse ko radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104.3 no kuri shortwave kuri metero 19.22 mu gihugu cy'u Burundi.
Bamwanyi hamwe bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tumenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yafite ikibazo ku mugoroba aho muri hose, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 25. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa shortwave. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire ko mwaduteze amatwi dushimire engineer Carlos wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Lemasi Kalala wadufashije kugiranya amakuru muri studio ya gatani Washington mwari kumwe nange Edir Rwema tubararike ani makuru yacu mukanya samuya n'igice z'umugoroba ku isaha y'Ikigali n'Ubujumbura mu Burundi.